inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana. Mu nyigisho tumazemo igihe mu butumwa bwiza twarabonye yuko Yesu ivuka ryiwe, imibereho yiwe, ibikorwa byiwe n'inyigisho ziwe byabaye iby'igitangaza. Twarabonye ko yavutse mu buryo butangaje kubera yabyawe n'inkumi itazi cyitwa umugabo, ariko kubw'ubushobozi bwa mwemu w'Imana Yesu rero yabaye uw'igitangaza muri byose, haba mu nyifato, mu bikorwa, eka no mu bitangaza yagiye arakora. Nawo mugereranya kuko yavuga ijambo rimwe gusa abagwaye bagakira Satani n'abadayimoni biwe bagahunga, ibyaha bigaharigwa. Twaranabonye mu kiganiro giheruka ingene inyigisho ziwe zikomeye, aho yaganira na Nikodemu umwigisha w'Abisirayeli, maze Yesu yereka Nikodemu yuko hamwe atemeye guhindurwa na mwemu w'Imana atazoronka ubugingo budashira, ari naco gituma yamubwiye ati mukwiye kuvyarwa ubwa kabiri. Uyu munsi turaza kubona ingene Yesu yaganiriye n'umuntu atandukanye cyane na Nikodemu. Nikodemu yari umugabo w'Umuyahudi, umwigisha w'isinagogi, ariko uwo tugiye kuganira ko n'umugore w'Imaraya atari n'Umuyahudi, yari umunyabyaha akabije, afise abagabo batanu. Mu maso y'abantu Nikodemu yaboneka nk'uwugororotse kuruta uwo mugore, ariko siko Imana iraba, kuko abo mu rubyaro Adamu bose bari munsi y'ubuja bw'icyaha, ari naco gituma babwirizwa kuvyaga ubwa kabiri bavyawe n'ubushobozi bw'Imana. Ubu naho reka dusubire mu butumwa bwiza turaba icyo kiganiro Yesu yagiranye n'uwo mugore w'umusamariya kazi. Samaria cyari gisagara kiri hagati y'igihugu c'i Buyuda n'i Galilaya. Abasamariya benshi bari nyambukira bigatuma abayuda bababona nk'abapagani, ari naco gituma banenana. Kubera Yesu atagira nkunzi nico cyatumye aza mwisi kugira acungure umunyabyaha uwariwe wese, amugire mushya, ahindure umutima wiwe awugire mushya. Ni nayo mpamvu bitamuteye isoni kuganira n'uwo mugore w'umusamariya naho yari afise abagabo batanu. Reka twumve icyo ibyanditswe byeranda bivuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya kane uhereye ku murongo waho wa kane. Havuga ngo yumva akwiye guca i Samaria, nuko ashika mu gisagara cy'i Samaria cyitwa Sukara, hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe, kandi aho hari riba rya Yakobo. Yesu ananijwe n'urugendo apfa kwicara ku iriba. Hari nk'isaha zitandatu haza umugore wo mu Samaria kazi kuvoma. Yesu aramubwira atume utwo kunywa, kuko abigishwa biwe bari bagiye mu gisagara kugura indya. Uwo musamariya kazi aramubaza ati wewe uri umuyuda, none unsaba amazi ute jewe ndi umusamariya kazi? Ni ko abayuda n'abasamariya banenana. Yesu aramwishyura ati yuba wari uzi ingabire y'Imana ukamenya n'ugusabye ngo mpa utwo kunywa uwariwe, nawe uba umusabye akaguha amazi y'ubugingo. Wa mugore aramwishyura ati mugenzi, ko atacyo kuvomesha ufise kandi riba rikaba rirerire, none ayo mazi y'ubugingo uyakuye yehe? Mbega uruta sogokuruza wacu Yakobo yaduhaye iririba, yanywa amazi yaryo ubwiwe n'abana biwe n'amashyo yiwe. Yesu aramwishyura atunywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ari kunywa amazi nzomuha ntazoba kigira inyota namba gushyitsa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi z'amazi yiburuka aza n'ubugingo budashira. Uwo mugore aramubwira ati mugenzi, mase
ayo mazi sinze ngire inyota kandi sinze ngaruke kuvoma ino hose. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe uheze ugaruke ino. Uwo mugore aramwishyura ati nta mugabo mfise. Yesu aramubwira atuvuze ko kugize ngo nta mugabo ufise kuko ari ufise abagabo batanu ariko ufise ubu si umugabo wawe. Ibyo bivuze ukuri. Uno mugore aramubwira ati mugenzi ndabona kuri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi ariko mweho mugira ngo Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Yesu aramubwira ati nyizeranye na wanje igihe kijya kuza si kuri uyu musozi canke Yerusalemu muzosengera Data. Mwebwe musenga icyo mutazi twaho dusenga icyo tuzi kuko agakiza gaturuka mu Bayuda ariko igihe kiza kandi kirashitse niho abasenga bukuri bazosengera Data mu mwemu no mukuri kuko Data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwemu no mukuri. Nyamugore aramubwira ati ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo uwo azozira niwe azoduserurira byose. Yesu aramubwira ati ni jewe nyene turiko turavugana. Buna bigishwa biwe barashika batangazwa nuko avugana n'umugore ariko nta wavuze aturondera iki cyanye ngo muvuganira iki nawe. Maze uno mugore asiga umubindi wiwe hano asubira mu gisagara abwira abantu ati nimuze murabe umuntu ambwiye ibyo nakoze byose nambariwe Kristo. Bava mu gisagara ngo bamusangi yari. Aha niho inkuru y'umusamariya kazi irangiriye. Ni inkuru nziza cyane kuko yerekana ingene umunyabyaha w'umugore yahuye na Yesu umukiza uw'Imana yarungitse ku isi maze aremera hindura ubuzima bwiwe. Mu ntango z'ikiganiro uwo musamariya kazi ntiyamenye uwo bariko baravugana. Yabona ari umuntu asanzwe w'umuyahudi nk'abandi ariko uko ikiyago cyaryoha niko Yesu yamubwira ibintu birengera gutahura k'umuntu maze wa musamariya kazi arateba aramenya ko ari umuhanuzi kubera ibyo yamuvuga ko byamutangaza uko yabimenye. Nuko atahura ko ari we Mesiya umwe abahanuzi bose bari baravugishijwe ko umucunguzi w'isi. Nuko amaze kumenya ko uwo mugabo yicaye ku nkengera ziriba ari Yesu ashyira hasi ikivomesho ciwe yiruka mu gisagara abwira abantu ati nimuze murabe umuntu ambwiye ibyanjye byose sinzi ko ari umwe Mesiya twumva. Inyuma yaho abari aho mu gisagara bose baza kuri Yesu bamusaba kugumana nabo maze Yesu asibira ngaho iminsi ibiri abigisha ingene bohinduka bakagira imitima mishya bagahimbara Imana mu kuri. Ibyanditswe byeranda biravuga biti hizera abandi benshi baruta ba mbere kuko biyumviye ijambo ryiwe. Babwira wa mugore batubuho nitwizeye kubw'amajambo yawe gusa kuko natwe twiyumviye kandi tumenye kuyu ari umukiza w'isi by'ukuri. Ayo majambo aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya kane umurongo wa 41. Reka tubandanye dusoma mu butumwa bwiza turabe ibyashitse mu minsi mike Yesu agendeye Samaria. Turaza kubona ko atari bose bamwizeye nk'umwami n'umukiza w'isi. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya kane ku karongo kaho ka 14 ibyanditswe byeranda biravuga biti maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa mwemu inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose kihakikije. Yigishiriza mu masinagogi yabo bose baramushima ajya i Nazareti iyo yakuriye. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya arakizingurura abona ahantu handitswe ngo mwemu w'Uhoraho ari kuri jewe. Nicyo cyatumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire abora ubutumwa bwiza yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumutse no kubohora abanywagutse imitima no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Azinga igitabo agisubiza umusanzi w'inzu aricara. Abantu bose bari mu isinagogi bamuhanga amaso atangura kubabwira ati ibyo byanditswe birashyitse uyu munsi nk'uko amatwi yanyu yiyumviye. Yesu mu majambo yiwe yerekana ko ari we Mesiya umukiza umuhanuzi Yesaya yari yaranditse imyaka 70 imbere Abayuda baba inazareti banga kubyizera batuo yakuranye natwe yoba yapfuye mu ijuru gute ivyanditswe byeranda biravuga biti abo mu sinagogi bose bumvise ivyo barashungumirwa bava hasi baramushika bamukura mu gisagara cyabo bamujyana kumanga y'umusozi wubatswe ko igisagara cyabo ngo bamutembagarizeyo ariko aca hagati muri bo arigira abanyanazareti barondera ingene bo kwica Yesu mbega ni kuki bashaka kumwica kubera yababwiye ko ari Mesiya uwo abahanuzi bose banditse umugani w'ikirundi uvuga uti ukuri guca muziko ntigushya amajambo Yesu avuga yateye abi Nazareti gushungumirwa bibatera no kugomba kumutembagariza mu manga yari munsi y'umusozi bariko ariko ntibabishobora kubera igihe kiwe cyo gupfa kitari bwagere incabiti ntica imerero ry'igiti mbega ubujuju bw'aba bantu yemwe bashaka guca imerero ry'Uwimana yarobanuye kuba umwami n'umucamanza w'isi Nuko igihe cyashinzwe kigeze baramwishe ariko Imana ica iramuzura mu bapfuye haheze iminsi itatu ibi tuzobibona mu biganiro byacu bikurikira mbega muri make iki kiba cy'uyu munsi ko kivuga gute twabonye imigwi ibiri y'abantu bose bumvise ko Yesu ari Mesiya ariko inyishu zabo zitandukanye ubwa mbere twumvise umugore w'umunyabyaha yahuriye na Yesu ku iriba be n'abantu b'i Samaria bombi bumva amajambo ya Yesu bakayakirana akanyamuneza kenshi baraheza bizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'isi ubwa kabiri mu mugu wa kabiri twabonye abantu b'i Nazareti kandi basenga bumvise amajambo ya Yesu ntibayizera Nibizera Yesu nk'umwami n'umukiza kubera yakuriye hagati muri bo mu gisagari wabo mu ncamake turabona ko abanyabyaha bo mu gisagara cy'i Samaria bakiriye Yesu nk'umucunguzi yavuye mu ijuru ariko ab'i Nazareti ntibamwemera mbega weho ni gute ubona wisanga mu murwi uwuhe mbega wowe umeze nk'ab'i Samaria bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza cyangwa umeze nk'ab'i Nazareti banze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza yavuye mu ijuru akaza aje kubakura ko ibyaha mbega uremera yuko Yesu ari umucunguzi uwo bavugishwa bose banditse waramwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe umviriza icyo ibyanditswe byeranda bivuga kuri Yesu Kristo biravuga biti uwo mucyo wakira mu mwiza ariko umwiza ntiwawakiriye yari mu isi kandi si yaremwe nawe ariko isi ntiyamumenya yaje mu byiwe ariko abiwe ntibamwakiriye ariko abamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe nibo batabyawe n'amaraso cyanye n'uko kwipfuza k'umubiri cyanye n'ukwipfuza k'umugabo ariko bavyawe n'Imana turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya mbere ku murongo waho wa gatanu gacu usimbu gasoma uhereye ku murongo w'icumi kugera ku murongo wa cumi na gatatu w'icyo kigabane cya mbere nyene cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana mukunzi uri kuratwumviriza mbega warabyawe ubwa kabiri urizera Yesu Kristo waramwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe uyu munsi reka tugarukirize ngaha ariko turagutumiriye kuzobana natwe mu kiganiro kizokurikira umwami Imana bidushoboje aho tuzobona ibitangaza Yesu yakoze kugira abantu bamwizere ko ari umukiza w'isi Imana iguhezagire kandi ugumye ku mutima ibyo ab'i Samaria bashingiye intahe bati tumenye ko uyu ari umukiza w'isi by'ukuri turabibona hajya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya kane ku murongo wa mirongo ine na kabiri
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ku gasanduku k'amakete igihumbi n'ijana na mirongo ine i Bujumbura telefoni yo mu biro ni 202-204-56-57 iyo woyi telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-107 canke 69-409-619 email ni twrburundi@gmail.com gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.